Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radijuga Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ncuti bakunzi hikaze mwese mu kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mu kiganiro cuno munsi tuza kubabwira ivyerekeye kena ry'amashuri y'imyuga mu ntara ya Rutana ikibazo kiriko gituma abana batari bake batandukira ubundi buzima atari ubw'intebe y'ishuri hagataho umurwi w'igihugu c'u Burundi jeje vyagateka kazi na muntu Senide H usaba leta kuraba yuko ivyo HCR ahishami rya ONU rivuga ko ari impunzi zirenga 50,000 zishobora guhunga muri uno mwaka vyo bari vyo navyo nyene turabigaruka ko handi hato muraba hagufi ya maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndababwire yuko igice cha kabiri cy'amatora mukuru w'igihugu muri Somalia carangiye icare kirangiye mu ijoro rya ku mugoroba weje ariko ivyavuyemo bitarashobora kumenyekana mwomenya yuko muri ayo matora yatunganijwe ku munsi wa gatatu yari yarangiye atamukandida yashoboye kuronka amajwi akenewe kugira ngo atahukane intsinzi niho rero haca tunganywa igice cha kabiri caciye gikurikirana inyuma y'amasaha make iyo nkuru turaza kubandanya tuyikurikirana ama turababwira uko bizoba byifashe mu masaha ari imbere. Abategetsi mu buraruko bwa Kameruni batangaza ko umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram uri kurwana kugira ngo usubira inyuma mu gihe usugerejwe n'abasirikare barungitswe na karere ku urwanya harakagwanya haraheze rero indwi atamakuru y'ibitero vy'amabombe avuzwe mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu. Leta ya Kameruni iriko irakomeza ubushobozi bw'abanyagihugu bwo kwirarira no irwanira kugira ngo bafashe abasirikare. Inteko zo mu karere zitangaza ko zirukanye abo bakora iterabwoba mu bice bari bagwiriyemo. Adijugi Amerika mnatukumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 4. Mushobora kumva kandi ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ari wowe zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com no ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabaheka z'incuti bakunzi umurwi w'igihugu wigenga umurwi w'igihugu c'u Burundi wigenga ujeje agateka kazi na muntu mu Burundi Senideh usaba abo vyiga kuraba ko ari imvuzo tuma barundi bahunga muri 2018. Jean Baptiste bari ribonekeza arongoye uyo murwi yabishikije mu kiganiro yahaye abimenyesha makuru kuri no wa gatanu. Ni nyuma yaho ishamwe rirabaye ivy'impunzi ku isi HCR ritangarije ko ryiteze kwakira impunzi z'abarundi zigera ku 50,000 muri uno mwaka. Mwinga bw'ivyuma bambwiye ko ino nkuru tutariko turashobora kuyumva kubera ikibazo turi ubuhinga bw'ivyuma gato ariko turaza kuyigaruka ko twanze dukubitire mu ntara aho intara mu ntara ya Rutana aho atashwe na rimwe ry'imyuga iyo ntara ifise ibice 47% by'abanyeshuri muri iyo ntara babwirizwa kwakirwa amashuri y'imyuga barifumbereje mu gihe abavyeyi niga bamwe mubaza bamwe bazandere batanguye gukora ubuzibunda atari ubw'intebe y'ishuri. Mugenzi wa Chalan Virankunda aratubwira ibindi kuri ino nkuru.
Kuva umugambi wo gushira abanyeshuri batatoye ikibazo kibaho uburenganzira bwo kubandanya igice cya kabiri cy'amashuri shingiro mu myuga utangujwe na Leta y'u Burundi haraheze imyaka ine nta shuri na rimwe ry'imyuga rirabaho muri komine ya Gitanga. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko baje bamaze gutandukira ubundi buzima. Paul Bigirimana numwe muri bo.
Cyatewe n'irya ngingo y'amashuri shingiro fundamentale ageze dukora ikibazo rya test nevye medicine uzino tarimwe cyatoba obrije yo gutaha muhera cyo ikintu mbona kiko kirambabaza n'ukuntu sanga mbayeho kandi nitwa ngo nane nagerageje kwishure bikaba bwanke mu buzima ndimo kazi ko mu nzu fatwa nabi cyane n'aba boss cyo kintu rege mu bimbabaza kirimo amashure myuga je numva ngo barayemeye ariko ntazo kandi ko ndarabo imibereho yanje ntabwirikiranyorohereza tegerezwa kuyabura gose
uko abo bana bajuragirika mu buzi mwe nubwo bitabavuye ko abavyeyi bavuga ko arakamaramaza kandi batari babuze ubwenge bwo kwiga nayo yiharije imyuga Ivona Kanyana atanga karorero kumwana wiwe
kumwana wanje yaratoye ubwenge hanyuma akabura amashuri yiga yarabishaka nahamaramaza niyumviriye yuko umwana wanje iyumvira kadaza kiwe acambona yuko atamashuri atayahari ncambona yuko atabintu bizamuteza imbere bihari
gushikuno musi ntategeko ritomora ko intara yose ibwirizwa kugira amashuri y'imyuga kugira ngo abataba batoye ivyo bibazo vya leta bitandukanye bashobore kubandanya biga muri komine Gitanga iyubakwa ryayo mashure y'imyuga biguma riri mu nteguro y'imigambi itaraja mu ngiro ku kibazo cajyari azokubakwa Aroni Nduwabike mustanteri wa komine Gitanga asigura ati
turabona kare kibazo mugabo kugiza amashuri twaguze umugambi nyamukuru abo bavyeyi na twabarimeshe ko tugiye kuyaguza gusha ku mazone bo kwihangana kandi bagahanura abana babo kandi natwegwe mwajeje ntwara tuzogerageza kugira ngo tubandane duhimiriza kugira ngo nabo bana bahezagire ntibavyumve
ico kibazo bigaragara ko kirangwa mu ntara zose z'igihugu nuko mu bushikiranganje bw'indero n'inyigisho bavyemeza mu kugitorera umuti ubwo bushikiranganje bukaba buherutse gutanga uruhusha ku bayobozi b'amashure guhitiza umwana wese avyisabiye kugivyo Onesime Nkengurutse umuhanuzi w'indero n'inyigisho mu ntara ya Rutana ahamagarira abayobozi b'amashure afise ibibanza kwakira abo banyeshure ataco babasavye
ubwa kera amashure y'imyuga wamengana amashure yo kujamwe umuntu nyene ruhebwa w'ikijuju canke afise ubwenge buke ingorane rero umuntu avuga turazibona abayobegwa nyakuba umushikira nganje ratwemereye ko bashobora gusubira mu mwaka barafise uburenganzira bwo gusubira mu mwaka ibibanza bihari abayobozi baca bamwakira bakamushira mu bandi akiga atamananiza ubu umwana wese yananiwe n'ikibazo kimuha uburenganzira bwo kuja mu mashuri akurikira amashuri shingiro ararekuriwe kuja mu ishuri agasubira mu mwaka akazokora ikibazo mu bandi kandi agitoya akazokunguruzwa nkayo tuba turi kumwe n'abavyeyi iyo nkuru twategereza kugenda tuyitanze
tumenyeshe ko mu ntara ya Rutana abana batigeze baronka amanota abaho uburenganzira bwo kubandanya igice cya kabiri cy'amashuri shingiro umwaka uheze bangana n'ibihumbi 82 n'amajana 859 mu gisata kijejwe indero muri iyo ntara bakabona ko mu gihe abajejwe intwaro batoshira imbere umugambi wo kugwiza vyihuta amashuri y'imyuga yo kwakira abayishakiye amashure ashobora kuzorengegwa n'ibitigiri vy'abanyeshure bahitira mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Nani nabice ku masonga umurwi igihugu igengujejwe gateka kazi na muntu mu Burundi CNDH usaba abo vyega gusuzuma ko hari imvozo tuma barundi bahunga muri no mwaka wa 2018 Jean Baptiste Baribonekeza arongoye CNDH yabishikije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri no wa gatano mugenzi wacu Raymond Zimana yari mu bariko barakurikirana ico kiganiro aratubwira ibindi kuri no nkuru
naho yemeje kumutekano mu gihugu yifashe neza Jean Baptiste Baribonekeza arongoye umugubi igihugu wigengujejwe gato ka muntu CNDH abajijwe kubitigiri ishiramwe muzamakungu rirabi vy'impunzi ku isi yase riheruka gushikiriza ko giteza abarundi bangana n'ibihumbi 50 bazohunga Burundi muri no mwaka wa 2018 uyarongoye CNDH yishuye ko bigoye kuvuga ibitigiri by'abahunga mu gihe guhunga bishika giturumbuka akibaza ico HCR yafatiye ko kugira itangaza ibyo bitigiri
kwe ivyo tuzi nuko mu bijanye no guhunga nta utegura guhunga musanzwe muri ico gihe ntakubwiye ati je nzohunga mu mwakuza ho cakugwa ibikenewe byose kugira ngo umuntu ntahunge kubera ko ntazi ivyo iryo shiramwe bagishimikije mu kugira iyo projection ha kinini no bivuga ko mugabo ico tuzi nuko kenshi guhunga si integuro guhunga biraduka kubera umuntu abona yuko ahari adatekaniwe hanyuma agahunga nta singi ngufata yo guhunga ahunga kwirako aho uri bitagishoboka muri cyo gihe rero biragoye kuvuga ngo mu mwaka uzaza bahunze abacha makuri yaza bahunze abandi nkabari
uyo arongoye CNIDH aravuga ivyo kogwa hamwe ivyo RCL jikiriza vyo babivise aho bifatiye Jean Baptiste wari bonekeza yemeza ko ababijejwe boca baraba bagatorera umuti ibituma abantu bashobora guhunga mu Burundi
ahanini igikwiye gukorwa nuhoza rero umuntu akasuzuma muzima abanyagihugu akavuga ati none ngahantu habuziki canke hari habuziki nikihe kintu cyotuma abantu bahunga kubera kinshi abantu bahunga intambara mugatwe tubona umutekano uhari kandi abantu bashobora no guhunga inzara navyo nyine byahari cyane cyane muzakirundo na muyinga naho nyene umuntu agafata inkingo kugira ngo abantu bafite ubuzima bwumvikana kugira ngo ntihagire umuntu ahunga kubera inzara murembe canke uruzuba kandi n'umutekano ugakomeza gutsimbatazwa ku mpande zose kandi abantu bagatunganizwa ku mpande zose kugira ngo aho bari bumve ko batekaniwe muri ico gihe ntaco tuma umuntu yumvira ko abantu bahunga
ikindi kibazo cabajije muri ico kiganiro umugwi wigengujeje agatika kazi na muntu waremesheje kubamenyesha makuru na makenga heruka gushikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe muzamakungu ONI aho uyo munyamabanga yavuze ko atewe impungenge n'ingingo ya leta y'u Burundi yo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro muri CNIDH babibona nk'impanuro zamaze tangwa kugira ibintu bigende neza
irya tangazo twararibonye muri kano kanya nta bintu byinshi twarivuga ko kiretse kuvuga yuko ONI n'ugwego rukomeye ruraba bihugu byinshi byo kwisi gushikiza amakinga rero n'ikintu cyumvika nibaza ko ni nk'inkebuzo cyari kugabisha kugira ngo abari ko barabikora rero babitunganye neza kubyo bizoza bitunganiriza bose niko dufata bujya butumwa umunyamabanga mukuru wa ONI
umugwi CNIDH ujejo katika ka muntu wemeje ko urajwe ishingwa n'urudandazo rw'abantu rwasubiye kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi uyo mugugatera ivyatsi hote rwarigize imisi gibonekeza rikogwa n'abavyeyi canke ababanyi kubana bibukije ivyabaye bubanza aha abana bahambwe babona kuko bashye ibigori mu murima igitega muri komini Taba aha abana babiri baciwe ibikonjo bagirizwa kwiba mu murima w'ibigori imabaye mu ntara ya Cibitoke aho umugabo yaturiye ikiganza cy'umwana wiwe amuhora gukora mu nkono mukanyosha aho umwana yacumiswe imbuga itananye na wiwe amuhora ko yazigije inkono n'undi mwana agwaye mu mutwe yishwe n'inzara kubera ababyeyi biwe bamwimye ifungurwa iminsi myinshi ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Remonzi Imana arakenuye mukanya nduca duhava tubatahiriza abanya ariko imbere yaho gato dukubitire mu makambi hishamwe ritabara imbabare kwa huje ribandanya gutanga imisegetera ku mpunzi zitandukanye ziri mu ikambi Nyarugusu iri mu ntara ya Kigoma ni mu burengerazuba bwa Tanzania muri ino ndwi hari haramukiwe impunzi z'abarundi mugenzi wacu muri Tanzania James Jovin aratubandaniza ino nkuru
Uwo mugambi wo gutanga imisegetera ku mpunzi ziri mu inkambi ya Nyarugusu watanguriye mu inkambi y'Abanyekongo Nyarugusu abagera ku 15 niwe baronkejwe iyo misegetera igera ku 17,500 itegekanirijwe abarundi muri iyo nkambi abavuganye n'iri rya Amerika barashima naho ku bwabo iyo misegetera ari mike ugereranije n'abarundi 50,000 babarizwa muri iyo nkambi
General Rose kwerekana indama ndonka sinobesha ico kimfasha nuko batagwara marari ngerageza kuyibamba ariko nkaba ndogeye gusaba abahari benshi batarayironka yuko mushobora kuyibarose
nararose rimwe lakini ubusindaro nkuwundi mugayo bampaye isani yaheze urabona bampaye inkomo segetera urashobora kumfasha umwana ntagwara kandi urabona umwana ajyamo musegetera usanga atamarariya ko ndakugwaragurikagira mugabo nkubu defisi umusegetera urashobora wewe umubyeyi ukagwara abana bose bakagwara ukabura n'umuntu yo gutwara ku bitaro kuko nkubu winjiye mu nzu usanga imibiri kuduma na waraheze imibigo mirenga mo yinjira igusanga yujyamye kurirayo ngacugwara ya malaria abana bose bakakurembera ko kabura ninge nubifata
Helen Kigoye avugira ku ruwa ruje yabwiye ijyu rya Amerika ko ayo makenga yumvikana
kaya urizo zitegemea kupata byandarua ni zile kaya ambazo hazina kabisa cyandarua hata
imijyango duzaha imisegetera ijya idafite umusegetera numwe kibure imijyango ifite abantu benshi kubera imisegetera dufite ni mike ugeranije n'impunzi tuye ngaha ariko dusabye yuko uyikoresha nk'uko bitegerejwe
hicyo cyandarua kinadawa kwa muda wa miaka 5 na cyandarua kile kitumike kama walivyoagizwa
abaronkeje imisegetera biyemeje kuvavanura n'ingeso yo kuyidandaza no kwama basukura aho babaye kugira malaria iranuranwe n'imizi
baratubwiye tuze turagira isuku duharura ibyaci amazi tugerageza kuyaha umuvo kugira ngo yatembe nk'ubu hari ibigori tuvunda ryamantuze y'ibigori kugira ngo imibu ntikwiriranire ico ndobahanura nuko bareka kuyidandaza kuko ravye abantu bagwariye mu bitaro ni beshi cyane bararenze impfuna zo zirarenze bazira malaria kuko malaria ni ibintu ikaze cyane izanye ne nkiyihuta hamwe nyene ubwiza ubwo babaza yuko ari uburozi na hatari uburozi ari malaria ico ndosaba nuko boyongeza imisegetera kuko ari nk'abantu urabafise imijyanko 10 none abacha bakoranira muri wa musegetera umwe naho bo bari ko baragwanya malaria nta kuntu bo bari ko barayigwanya kandi abantu 10 baherera muri wa musegetera umwe naba ari umusegetera umwe muri batatu gusa imibira bashikira nyeshwa muri abantu 10 mu musegetera umwe
ku munzi z'abarundi barenga 50,000 babarizwa mu inkambi ya Nyarugusu abagera ku 15,000 nibo bonyene baronkejwe iyo misegetera mu kiganiro yahaye ijuje Amerika Helen Kigoye avugira ku Rwaruje yavuze yuko burukunwa kutashe abantu barenga 30 baricwa niyo ndwara mu nkambi y'impunzi Nyarugusu ibarizamwo abarundi n'abanyekongo barenga 100,000 bose hamwe Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ijuje Amerika. Go, yeah. Go, yeah. Go, yeah. Another man food is another man poison. Go, yeah. Monkey no fine, but in my mind like I'm. Go, oh yeah. Sure you won't come calculate my money.
Juge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kaze nshuti bakunzi mwabandanije mutwumviriza ni ka kanyaro duca tubatahiriza abanyu tukongera tukaba hano turi mutandukanye kugira ngo mushobore kubandanya mugira weekend nziza. Wa mbere duse ku murongo akabari Shadrack. Shadrack ikaze ku Juge Amerika. Murakome Gashadrack.
Ego turakomeye na mahoro.
Uherereye amajahe Gashada.
Mbo ndi mu Kajagai Bujumbura.
Kajagai Bujumbura havugwa make.
Tembo ino mbo nameza gusa kavura kaguye ubukire kimeze neza. Ego.
Kaka vura kawura kagwa kagaca kaja mu mirimo itandukanye y'imiceri ngaho bikuzura nasiko bikimeze.
Eh kumena burahana. Bashuka gwe neza nyine kagwa pore pore buke buke. Kani kagwa mwijoro nyine ku mategeko nyine.
Ukabushaka kuno musitu gutahiriza bande Gashadrack.
Bona shaka munahirize uwo bitwa Ipansi. Ari muri Kongo. Ikambi iyo ngahanya bari ahibubembe nyine. Senda muheru utse gose mba ni telefone turagira ntirengana. Muze bazwitwa muzasha munda mukiza ati mu ati mu Burundi barabara musa gose barabakumbuye.
Ngira ngo utumwe uramushikiriye.
Yego sawa mugira umunsi mwiza.
Urakoze cyane nawe ugira umunsi mwiza ngaho onye I Burundi.
Sawa nari nkeneye mushimo karirimbo kamwe uvuga.
Uvuga?
Vuga.
Vuga. Nibaza yuko muhinga bw'ivyuma abari babyumvise reka cyo tondera ko karirimbo uvuga. Yego ni kabura haze ku rugwanko.
Them papa, all of them want to cry. Yeah. I know I'm trouble, brother. Go. Yeah. From my heart, I they wish you well. Oh, yeah. Go. Me and you, we go turn up the party. Go. Yeah. Yeah, 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 yeah. Go, 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 go
karirimbo ni vuga ka Vestine akaba ari umuririmbyi w'umurundi kazi ari imbuturirimbo tw'Imana tukizera ko Shadrack yagasavye ahari mu kajaga mu Burundi ikamuhimbaye. Tubafise kandi na Mbaru ku murongo wundi wa telefone. Mbaru, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yewe ndagomba gutasha ababyeyi banje bari mu Burundi.
Uramaja he gambaru?
Munkambi y'Inyarugusu muri Tanzania.
Havugwa makinga ho Nyarugusu muri Tanzania.
Turatekereje ko ari nta ngorane twashima.
Hariho mugenzi wacu James Jovini yari yatubwiye ko hari imisegetera muri Komoraronse kuri mu baronkejwe canke ntiwasikiriwe.
Nashoboye gushikirwa.
Ntiwashoboye gushikirwa.
Baracayitanga.
Baracayitanga. Ngira ngo uzoshikirwa nuko. Ukaba wifuza gutasha abande rero gambaru.
Aba nifuza gutasha mama wanje, n'abatoyi banje, n'aba data wacu. Ndabifuriza umunsi mwiza.
Urakoze cyane, nawe ugira umunsi mwiza ngaho Nyarugusu muri Tanzania.
Murakoze.
Kawe mwami kumusazi wawe ni hobi ndoneka duhura niwe gusa unahura ninyishu niwe gusa unabara
Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tufise kandi na Ngoboka. Ngoboka, ikaze ku ijwi rya Amerika. Ngoboka,
halo.
Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Nani ndabakiriye nyine?
Urakomega Ngoboka?
Ndakomeye. Turabona amahoro mu Rwanda.
Mu Rwanda maja he neza na neza?
Mu Rwanda tumeze neza, nta kibazo. Kazuba karahari, imyaka ireze ibigori. Twejeje ibigori, ubu turi kurya ibigori n'ibirayi birahari, nta kibazo.
Ikibazo c'ibirayi cakomeje kuvuga mwebwe ntaco nticabashikiyeko.
Twebwe turi iburasirazuba. Ikibazo cabaye aho bita mu Ruhengeri, ariko ikibazo cabayemo no n'ibirayi vyabashije kuba vyinshi, umusaruro wariyongereye. Kandi igiciro cyabyo kiragabanyuka, buri muturage wese bari kurya ibirayi uko yifite, nta kibazo gihe kirimo rwose. Ubwo abaturage bo baba bari kurira ngo biriko bapfana. Nicyo kibazo kirimo, ariko nta kindi kibazo gihari kabisa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.
Nduga ku ijambo rero utasha buse ku mutima Ngoboka.
Yewa, ni mwanya ndagukunda cyane, reka buriya ntabwo ujya gutera ikirezo cy'ibanza. Reka mere kuri papa na mama bari mu murenge wa Gashanda hano mu kagari ka Kerwa mu karere ka Ngoma. Reka mbwire Kanyarugendo rwose, ni mukuru wanjye nawe akunda ijuri ya Amerika bari kurikiranye.
Urakoze cyane. Nawe nyine kandi
reka mbwire umuyobozi w'akarere ka Ngoma Afrodis Nambaje. rekambire barambirwa rekambire nirenganya rekambire samedi kambire mukanagara zinati rekambire shariyo ikigari kimironko rekambire rwakazaire Manuel atwara imodoka ya kwasteri ara muri gara ya Nyabugogo zo gusenga
urakoze cyane gose ngoboka ugira umuntu
mubamera karirimbo kimwe kimwe ya Safi Madiba
ako karimbo sindiko ndakumva neza ariko ngira muhinga bw'ivyuma bo bashobye kugatahura ni kabura hacya burwango
eh ni kabura
ehe
ukiro nono fatafata ya Shali na Nina
fatafata ya Shali na Nina urakoze cyane ugire umunsi mwiza
sawa sawa
Ya Amerika turiko turasa nk'abasozera ikiganiro cyacu cuno munsi turafise bucumi kandi ku murongo wa telefone bucumi ikaze bucumi
nam
ikaze ku ijwi rya Amerika
urakoze
ego murakomeye
akomeye nga muri ka Tanzania
muri amaja hehe
muri ka Kongo muri Tanzania
Tanzania ka Kongo havugwa makinga ho ga bucumi
kwa ni imana iradufasha tuikomere kwa
aliku duze ijgui buke buke kundu mvaliri hasi chani nukufuka kuna batuku mvana waba jumvaliri hasi
ego kwa
no kore rugaba wifuza kutasha abandu no mwosi gautrum
handi wifuza kutasha mgezo anje ito minani alimu ni honda mkiwe mburundi achandu wifuza kandi kumutasha ya kuobo akabari muri ntunda mukibuye kandi nkacandi vuza kumutasha minani ari muri ntunda mukibuye na misago ari ntunda mukibuye
wose urakoze cyane gose bucumi na ugira umunsi mwiza rero ngo maneke agafata abavibusha agafata ariko ngo yarashitse reka rero namwe mugume ku ijuru rya Amerika twibaza ko mwashitse atandi muzoja makoze nshuti bakunzi mariko muratwumviriza mbere weekend nziza Diane Nahazwe Magbilia Bero hamwe na Engineer Drew na Eugene Mukankusi yaraduhagarikiye twempi tuti weekend nziza ni kuri fatafata tuherejeko you are my heart give it a bump you have my heart give it a bump you are my face